Amazone atatu ya komine Kirundo niyo yaraye ahuye nakaga k'imvura ivanze urubura n'umuyaga mwinshi yaguye ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Ayo mazone ni Gikuyo, Kirundo Centre na Kirundo Rirare. Mubiboneka cyane byahitanywe n'iyo mvura amazu azubwa mbere.
Ewe, inzu yanjye yaraye isenyutse kubera umuyaga w'igihuhuzi waje ari mwinshi. Nari namanutse ku ikaburindi nduze sanga abana ariko barakuguma. Ati none byagenze gute? Urwenge imvura ngo yaguye igwa ari nyinshi, niho rero twaciye duhungira ku uwo mubanyi. Ngiye kuraba hejuru nsanga n'amabati yagurukiye ahantu mu bitoke, ndaheza ndayandura. Ingurube nizo nasanze nazo nyine zirimo ziramerekwa nabi kubera iyo mvura yaguye ari nyinshi. N'ubu aho hejuru haracyari kirangare. Rero mutagarukire ko mudufashe.
Ya hejuru harasambutse, hari hasakaye, nenda siho amatropika kandi nabo zarasambutse. Urere nyine ndi ngaha nyine nta na kimwe nyine aha, ubwo ntagomba yuko nyine budufashe. Ega usura kubaka burya biragoye n'ukuri.
N'abarimyi ntibagira ayo bashira n'ayo bamira.
Ibifunguka byari bihari ariko mugaha byagiye, imyumbati yagiye, inyonyi abantu bari barariye kurya, none yose byose byarurumye hasi. Imvura irakize ikongera ikica, yatugiriye neza mugaha. Umuntu aho yarayiduhitanye. Ni mundu ashaka wa dukuru kitya ko yero bakadufasha bakatangira gafasha bakadufata mu mugongo.
None nagahomera bumwara anyereka ibihoke ngaho byavunitse, ikivenese kiravunika, ibipapa biravunika, n'inkoko zimwe z'abaswi zarapfuye ejo bamwe batora ubuswi bwapfuye, nk'injya zari mu isafuriya zose zaguye mu binombori. Twarinze kwiharanja bushasha nyene kugira tubaye icyo twarari. Ibyo twimbuye nabyo nyene byatembanywe n'amazi, bimwe twarokoye dukenya nyene twifashe uwo munsi nyene. Nk'uduharage, utuboho nyene dutugori.
Ibiharuro bitangwa na komine ya Kirundo vyerekana ko amazu yo kubamwo 89 yaraye asambukiye muri iyo mvura. Ibisakazo vyaragurutse ku birasi bibiri vy'ishure shingiro rya Rugero, biraguruka kandi no ku buriro bw'ishure shingiro rya Gikuyo. Ibiro vya zone Gikuyo navyo nyene vyarononekaye. Mu mashure abiri yasambutse ku ishure rya Rugero, abana bize bahava barataha izuba rigamburuye nk'uko umurezi twasanze yabitubwiye. Ibiharuro vya komine vyerekana ko hegitari 193 z'imirima y'ibitegwa vyatwawe. Ibitegwa vyari muri iyo mirima bigizwe ahanini n'ibijumbu, ibitoke, imiceri, imyumbati n'ibigori. Mu biharuro bitangwa na komine ya Kirundo nta havugwa abantu bahitanywe n'iyo mvura. Yamara abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ari Imana yakinze ikiri ku bantu.
Imvura yari ishatse kuduhitana, umuyaga waraje nyene urasitura inzu rwose. Ehe, n'ubu hose hararangaye, none twipfuza abo dufasha.
Ibintu byinshi cyane twabonye, bamwe baranatembye abana batara mu mwonga, abagore, abasaza, bo twakora akazi ko kubakora mu mazu tubikorera, twatwara ahantu nyene hari inzu ikomeye.
Ariko ntacyo babaye.
Bamwe nyene hano duheye batwaye kwa muganga, aba iyo hepfo ku mwonga umva bamwe baravunitse, abandi nyene kwabaye nyene kubitaho nyitondera ibishwara inkwi kugira basusuruke.
Kuri iyo mvura y'igihuhusi yaraye isize mu kangaratete abanyagihugu, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo asaba abanyagihugu kudacibwa inkokora n'ibyaraye bibaye. Makimi Daniel, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo, abahamagarira nyabo na gushigikirana abagize ivyo barakora bakagarukira kubahuye n'ibyago. Mashumi abasaba kubandanya basarura ibyo barimye ku rutatsi, abatumirira kwitegurira irima ry'impeshi kugira ntibinjiranwe n'inzara. Mu Kirundo, mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.